Mwakoze kuitamu radio isanganiro ndabara mutsende banikaze murano makuru tugiye twashikize tuyahere kuri bikuru byagize abaremye bikawa bashoreye umwimbo wabo kwitunorero rya Masha muri zone Gatara komine Matongo ntara butengerera basaba gutunganirizwa nyuma yo kuba batararonswa amahera y'ikawa bashoyeho kuva mu kwezi kwa gatatu. Leta y'u Burundi ikwiye kubanza gutorera umuti ikibazo cy'umuyaga nkuba n'umuvuduko wa internet kugira ibyo gushyira ibikorwa bya leta ku buhinga bwa none bishoboke. Na Kamukanata ntawundi inyuma yaho umushikiranganji w'ikiganiro cya leta amwesheje ko ibikorwa biri kubishyirwa mu buhinga bwa none. Mu gisata cy'ubutunzi naho u Burundi bumaze gukoresha amafaranga make cyane ari ku rugero rwa baba 20% uravye ayava mu migambi ifashwe mu mugongo no bafashanya mu iterambere. Arendi Kumana umushikiranganji w'ikiganiro cya leta akabona ko ukuduza urugero rwo gukoresha amafaranga byozana inyishu kibazo cy'amafaranga mva makungu. Mukanya ni nkuru mimukwayo Francois Akimana mu buhinga bw'ivyuma Clovis niyo nkuru ndasiye ko ikaze
sangwa muri sanze kuri radio isanganiro.
Ndasiye kubaramutsa umuyaga nkuba udakwiye nimwe mu ntambamye kubijanye no gushira ku buhinga bwa none ubuzi bwa leta harimo n'amaposita umwihwezo w'umuhinga mu bijanye no guteza imbere ubuhinga bwa none gutuma tumana ko amakuru bita teise na tana undi ayivuze inyuma yaho umushikiranganji w'ikiganiro cya leta amwesheje ko bikorwa biri kubishirwa mu buhinga bwa none. Uwo muhinga akabona ko leta ikwiye kubanza gutorera umuti ikibazo cy'umuyaga nkuba n'umuvuduko wa internet kugira ibyo gushira ibikorwa bya leta ku buhinga bwanone bishoboke.
Ndiko ndaraba ingene indongozi z'igihugu ziriko zirondera ko n'igihugu cy'u Burundi naco nyene coca ku murindi w'ibindi bihugu haraba ingene bariko batunganya ibijanye n'amategeko yogenga ibijanye n'itumatuma na kw'amakuru mu Burundi ibijanye n'ingene ubu buhinga bwo gushira ku mbuga ngurukana bumenyi canke mu buhinga bwano n'ibijanye n'ubuzi bw'igihugu ubuzi bwa leta ndabona bishoboka yuko nico gisa cha poste ivyo gitanga nka service gitanga nayo nyene arashobora guhingurwa gakoresho mu buhinga bwa none bwo gutuma tumana kwa makuru. Ico ni kintu gishoboka mu gihugu cy'u Burundi turavuga ko tubuze nta matara ariho kandi amatara umuyaga nkuba ni kimwe mu bifasha kugira ngo ubuhinga bwa none bushobore kuba bukoreshwa neza. Hari n'ikindi tuvuga ko tubuze iterambere rijanye no gutuma tumana kwa makuru mu buhinga bwa none ivyo rusano babibuza ariko turacari inyuma y'ibindi bihugu mugabe intango irahari aho rero ntiho twahava tuca tuvuga ngo ibintu ntibishoboka abantu ntibakora ibyo bintu kuko ibi canke biriya bitahari ahubwo abasigaye yuko tuvuga tuti ibi bintu ko bitari ku murindi wotuma ivyo twifuza tubishika ko neza bijanye n'ubuzi dushira mu buhinga bwano no gutuma tumana kwa makuru byokorwa gute ahano rero je mpamagarira leta ntimura naho muri ko muri yumvira kwigisata cha poste igishigwa mu buhinga bwa none murarabe neza hariho ibikenewe kurusha ibindi byose umuyaga nkuba muboneke ubu buhinga bwa none nibutezwe imbere tuve muri za generation ya mbere ya kabiri ya gatatu twoba tukirimo tuje ku ya gatanu ku ya gatandatu aho ibindi bihugu bigeze ico naco kirafasha ko abene gihugu bakeneye ivyo bikorwa bitangwa n'ama n'iryo shira hamwe poste bashobora gushikira. Ikindi naco erega si ivyo gusa bibutse abene gihugu b'abarundi barakeneye kwigishwa kugira ngo bakundishwe ibijanye n'ubu buhinga bwa none bwo gutuma tumana kwa makuru kuko hari ya ruguru mucaro ruguru umwene gihugu azowakeneye ibyo poste imufasha azobikoresha ruko abikunda.
Ari nayo bwe mu ngingo nkuru abarimwe bikaho bashoreye umwimbo wabo kwitunarero rya Masha muri zone Gatara komine Matongo intara ya Butangerera ko bidoga ko batararonswa amahera y'ikawa bashoyeho kuva mu kwezi kwa gatatu bavuga ko biriko biratuma babura amahera yo kugombora ifumbire no kugura imbuto n'ibindi byankenerwa bagasaba ko butunganyizwa nkuko abashoreye ku yandi matunorero babikorewe. N'ibitanga Felicien aserukire kigo Odeka kije guteza imbere itegwa cy'ikawa aribahumuriza ko vuba mu ndwi itangura nabo bazoba baronkejwe ayo mafaranga. Ni nkuko twaza Patrick Nsengiyumva.
Bamwe muri abo barimye bikawa bashoreye umwimbo wabo wikawa ku itonero rya Masha muri zone Gatara komine ya Matongo twavuganye bavuga ko kuba batarahemwa amafaranga yikawa bashoye bugarijwe n'ubukene ntangere kandi ngo ko biriko biratuma bataronka amafaranga yo kugura ifumbire n'imbuto muri iki gihe kirima.
Abarimye bikawa bashoreye kawa zabo ku itonero rya Masha ntabwo turaronka amafaranga yacu kandi byaduteye ubukene budasanzwe bituma tubaho ubuzima butameze neza kuko nk'ubu barahejeje kwakira igice ca mbere cy'umwaka mbire ariko abantu benshi ntibashobye kuronka uburyo bw'ingene batanga iyo advance
tizini ya Masha mbere menga nta wose birane gushyorayo kuko abandi bose barahembwe hasigaye twibwe ku izina ya Masha kuba tutarahembwa tubura intuze nyayo kugura kabuto urabona ubu tuga turarima dushaka guteragira ibigori imyavu boza kuwutora ugatanga amenyo
turaronka amafaranga twararindiriye turabura sinzi ibyabaye ariko yari yo zine ya mbere yaho rero nk'ubwa mbere uburingora natwe dufise abandi bariko baragura kagori abandi bariko baratanga avance y'umwavu gatasi umwavu w'impeshi nawo twahebeye ama avance kubera twe twabuze amafaranga kugira ngo tugombore bashe twamerewe nabi gose mu iminsi
basaba kubotunganizo bagahabwa amafaranga yiyo kawa bashoye ngo nkuko byakorewe abandi barinyi bashoreye kuyandi matono rero
tusaba ko leta nk'umuvyeyi wacu yodufasha kugira ngo natwe dutunganizwe kuko ande mazina yose akikuje iyo tonero rya Masha bararose dufaranga twawe ariko twegwa mu itonero rya Masha ntuke twenyine dusigaye
dusaba duhenye amafaranga yacu
tubaje Felicien nibitanga serukira ikigo Odeka mu Kayanza ikigo cishinze guteza imbere igitegwa cikawa mu Burundi arahumuriza abarinyi ko ico kibazo kizotorerwa inyishu mu ndwi zahama ngo bagahabwa amafaranga iyo kawa bashoye muri zone Gatara ya komine Matongo intara ya Butanyerera Patrick Nsengi yumva ku bwa radio Isangani.
Arakoze Patrick Nsengi yumva tuve mu ntara gutangira tuje mu ntara ya Gitega ibisata bya leta byose bisanzwe bikoresha uburyo bwa leta bitegerezwa kugura ibyo bigura byose ku badandaza afise inyemeza ubuguzi yo ku kamashine facture electronique mu gifaransa ni mu gihe hari abadandaza banka gutanga mwe nizo inyemeza ubuguzi mu muri abo badandaza bakamwisha ko ari kubera badafise utwo tumashine akaba bararishe amahera yo kudugura ariko bakaba bataraduhabwa abandi abo ariko bavuga ko batazitanga ku kwanka ko igisata kijeje gutorokanya makuru n'amatagisi obe gica kibatangisha ikori y'ibice 18% ivyo cyo bituma ngo biciro bice biduga cyane bikaba byavugiye mu nama kuri uyu wa kane aho ico gisata obere cagirisha indongozi zo mu ntara ya Gitega ni nko twaza Gerard Nibigira
umuvugizi w'ikigo obere kijeje gutororokanya makori ya leta Standing Ndakumana avuga ko ibisata vy'igihugu n'ubuzi bwa leta butandukanye bukoresha amahera atangwa na leta butegerezwa kugura ivyo ubukenera vyose ku badandaza abafise inyemeza buguzi y'akamashini kemewe na obere bitagenze uko naho ngo ibihano birategekanijwe
kuva itariki kimwe y'ukwezi kw'indwi biri mwibwirizwa rigenga amafaranga leta iriko irakoresha nuko umuntu wese atunganya ajejwe ubutunzi cyangwa ajejwe igisata aba bantu bajejwe ibisata bitandukanye mu Burundi bwose bategerezwa kuzokorana n'abadandaza bafise utumashini niko ibwirizwa ribitegeka atari uko ibihano bizokurikira bitegekanijwe n'amategeko harimo n'ibihano bijanye n'akazi
aho ni mu gihe abadandaza batari bake bo mu isoko nkuru ya Gitega n'abafise amamangazini badatanga iyo nyemeza buguzi yo mu kamashini abo twavuganye ariko batashimye kuvugira ku vyuma vyacu bakamenyesha ko bareka gutanga iyo nyemeza buguzi iyo mu kamashini kubera iyo uyitanze ucuri ha muri obere ibice 18% vy'amahera ugurishije ko dandazo chawe ivyo rero ngo vyo cha bituma nabo bace baduza ibiciro kugira ngo ntibahombe ivyo bice 18% bikaba ari vyo ubuca bongera ku giciro cikidandazwa ababa bagurishije abandi nabo bavuga ko twa tumashini batumenya kudukoresha kubera ubumenyi bwabo ari buke bivanye nuko atamashuri menshi bize ni mu gihe abandi bobo bavuga ko barishe amera yo kugura twa tumashini ariko bakaba bataraturonswa Standing Ndakumana akamenyesha ko turi mu kuboneka
mashini ntidukoregwa mu Burundi barandiswe komande ya biri kiraza vuba cyane utumashini tuzobashikira ubu babandanya bakora kujyanye mu kurindira
Standing Ndakumana amenyesha ariko ko hari udukogwa duto duto dushobora kurihwa hadakoreshejwe inyemeza buguzi yo mu kamashini
kuvuga nk'umuntu ahomesha ipine umuntu akoresheje umujyango wavunitse unashizeyo itara ibyo bikogwa bito bito dufate bishobora gukogwa n'abantu badafite utumashini
nabo mugabo abayobozi b'amashure y'uburaro agurira inkwi imboga ibitunguru n'utundi duto duto ku bantu badafise izo nyemeza buguzi zo mu kamashini abasaba guhimiriza abo bantu kuva mu rufuri kugira ngo nabo nyene bakoreshe izo nyemeza buguzi izo mu tumashini igitega Jean Bigira ku Radio Isanganiro
Burundi umaze gukoresha amafaranga make cyane ari ku rugero rwa baba 20% uravye ava mu migambi ifashwe mu mugongo nawo bafashanya mu iterambere nk'akarorero gatangwa n'umushikiranganje w'ikiga cya leta nuko ku migambi 16 y'ibanki y'isi yose hari amafaranga arenga muri yari n'igice y'amadolari atarakoreshwa arandi ku mana akabona ko kuduza urugero rwo gukoresha amafaranga zizana inyishyu kibazo cy'amafaranga mva makungu bamwe mwakora mu migambi itandukanye kabana ko leta ikwiye gushira ingufu ku byokogwa mu gihe iriko irabira hamwe imigambi yoshirwa mu ngiro ico bita pouvoir de négociation fort mu gifaransa byavugwe mu nama yo kuri uyu wa kane nabegwa namwe niyo migambi Mireille Kanyange
muri iyo nama yo ku munsi wa kane yukurabira hamwe ahishirwa mu ngiro y'imigambi itandukanye rigeze mushikiranganje ukigega cha leta yamenyesheje ko amafaranga akoreshwa ari ku rugero ruto agafatira ku buryo butangwa ni banki y'isi yose ibanki ya Afrika terambere bad hamwe na fida
ku ma projet financé par la banque mondiale on est à 21% muri les mises reprises trois gaze na premier ministre ikinya dusigiye no kutegerezwa kuduza iyo to kugira tuve kuri iyo situation on était à 21,43% taux de décaissement kuvuga sur l'enveloppe ya 1.9 milliards d'office muri banque mondiale ku ma 16 projets nationaux d'office hari 1,6 milliards tutara consomme ama engagement arabaye les documents de projet zo c'est quoi maze kuyemeranya mugabo on est à 21,43 c'est-à-dire qu'on a fait 1,6 milliards d'amafaranga yicaye ngaho muri fide de ces 5 projets avec 286 millions de dollars magana onyene ari ngorane nyinshi cyane aya ma projet atari kwa rapuje izindi projet ni twashuye kuzi insister ko beaucoup plus twashuye gufata kuri zo zikomakomeye kugira turabe neza ibibazo biri turafite un problème très sérieux kuko ugiye kuraba ku ma projet atandukanye ngaha décaissement ni noyi cyane nkubu tugiye kuraba ma projet muri infrastructure tumaze gukonsoma 43% gusa ma projet bat tugiye muri energie on est à 23% agriculture on est à 24% kandi ariyo tuvuga ko ariyo moteur muri sociale on est à 6% ou assainissement kuri 3% donc murumva ko ariyo ingorane nyinshi cyane kubijyana consommation y'amafaranga d'office bica bijyana n'ukuntu tutabona na resita sur terrain kandi dukeneye amadovize
muri iyo nama bamwe mu bahuza bikogwa biyo migambi yabafashanya na leta mu iterambere bakabona ko bimwe mu bibazo bihari ari guteba gutangura ishigwa mu ngiro y'imigambi nyezina uyu wundi muhuza bikogwa agahamagarira leta gushira ingufu mu gikogwa cyo kuvugana n'abafashanya nayo ico yise un pouvoir de négociation fort gifaransa
ahantu kenshi akunda kuba retard dans l'exécution budgétaire nuko projet bayisinye nk'ubu muri octobre uzokiro trouva équipe itangwe gukora ko muri 2027 iyo ni constant nibaza dupartage ku maproje yose kuko akacwa ngo kokita le coordinateur le staff clé manuel de procédure logiciel hanyuma manon objection egome ivyo nivyo kuko nta ushobora gukora hatari aseni mugaje suggestion no vuga kuri côté du gouvernement nuko yugira un pouvoir de négociation fort envers les partenaires mutangwe gusinya ro projet mukiri mu négociation ya approbation du projet genda directement na what have to be done my starting point
umushikiranganje ukigega cha leta arende kumana akabona ko iyo hadugijwe urugero rwo gukoresha amafaranga ico bita todo de kesmo ibaye nini bituma hashobora gutogwa umuti ku kibazo c'amafaranga mva makungu
buracha bugacana yandi mu mico kama
ururimi umuririmbyi akoresha mu ndirimbo ziwe iyo rukoreshejwe neza rufise uruhara ntangire mu gutsimbataza no guteza imbere imico n'akaranga k'igihugu eka bigatuma n'igihugu gishinga icyuma makungu zabishikizwa n'umuririmbyi barutwa nayo Albert azi ku izina rya Barsi yongera kuko mu muziki gukoresha ururimi kavukire umuntu atahura neza bituma iciyumvira umuririmbyi ashaka gushikiriza kwishika neza kubumviriza urwo ruririmbo guca n'andi imico kama n'ubuhinga na Christian Savi
Egere hino mbabwira mayangwa y'umuganura Umuganura
Ngo mu vy'imiziki gukoresha ururimi kavukire gutahura neza ngo bituma icyumviro ushaka gushikiriza gishika neza kwa bari kwa rumviriza ururirimbo bikanatuma ugo rurimi kavukire rushwara makungu rugashinga icyumu makungu maze igihugu kikaronkeraho icyubahiro ibyo bishikirizwa n'abarutwa nayo batazira basi asanzwe ari muririmbyi akaba yaranyize muri kaminuza y'u Burundi gisata cy'indimi n'imigenzo bya Afrika uyo muririmbyi araduha akaroko k'ingene byovugwa
mu ijambo umuziki ndundi n'iryo rikoreshwa cyane ariko harimo agakosa sinzi iyo byavuye kubera ako kantu ngo ndundi kagaragara nk'ingereka ndondozi nayo yari gutegerezwa gusa kugiranira isano n'izindi geretsweko ariko yaba ari indirimbo uvuga indirimbo ndundi mu muziki ndundi ntibivugika birimo agakosa
arongera akatwereka itandukanirizo riri hagati y'umuziki w'u Burundi be n'umuziki w'abarundi
uko bo bivuga rero bo vuga umuziki w'u Burundi cyanke umuziki w'abarundi nk'abari hanze cyane cyane bo bakunda kuvuga ngo umuziki w'u Burundi bireka gushoboka byari byubatse neza ukururimi rusaba mu gururimi kandi rurasubira rukavuga ko ingereka ndondo zitarenga 200 rero nico gituma umuziki mu Burundi ntikibaho kuko mu Burundi wacyumenga ni yindi ivutse nshasha ariko ucu gerageza kurondera ukundi kontu bisiguru ugakoresha indangura kintu yacu umuziki w'abarundi cyangwa umuziki w'u Burundi
za uwuntegeyemo akawutegeramwo Burundi n'abarundi arakicwa na kagenda
nosaba ko bavuga umuziki w'u Burundi ari nk'ikiganiro nk'umumenyesha makuru ariko aratanga akavuga ati nkoresha ikiganiro kijyanye n'ivy'umuziki w'u Burundi aho gukoresha ngo umuziki ndundi kuba harimo ikosa kubona ikintu maze kutagiha agaciro bituma na wa muziki nyene udahabwa agaciro kuko utwo tuntu duto duto udaha agaciro uca usanga ari bya bindi batangwe kuvuga ku by'u Burundi ngo by'uburundi ukamenga n'ibintu bito ariko ivyo by'u Burundi nyene nivyo twa dukwiye guha agaciro kanini parantangara iyo mbonye nka agakosa gatoyi kari mu rundi rurimi mva makungu iyo abantu bakabonye uwo muntu bafata kumenga akoze ikosa
muri bucana yandi imico kama n'ubuhinga wo mundwiza uwo muririmbyi barutwa nayo azokwinjira ibwina atwereke uburero butandukanye mu gukoresha ururimi rw'ikirundi neza mu ndirimbo
arakoze Christian Xavier ni hano cyo turangiza n'amakuru tuko turabashikiza ndabashimire mwese mwateza biri shimire François Akimane katumajwi abashikira bari kumena Clovis niyo nkuru